murabandanya mukurikirana ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika mu Kirundi ni Kinyarwanda twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3. Muramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye kuri uyu wa mbere. Aloise Bigirimanije ndemesheje ibi biganiro byo muri aka kanya.
Bifasha abana kugira ngo bige neza, bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira, bigafasha n'ababyeyi cyane cyane ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye bitandukanye by'abana.
Uyu ni Nelson Mukasa, umwe mu bagize umurwuri kuri atunganya inkino ku rwaruka rw'u Rwanda ruri mu gihe cy'uburuhuko bw'amashuri. Turababwira kandi naho Leta Zunze za Amerika ihagaze ku matora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga binini. Ariko imbere yaho ndabona Rosine Munezero yiteguye kubanza kudushikiriza amakuru make mu yavugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Rosine, mwaramutse.
Mwaramutse Aloise, mwaramutse namwe mwese tuzindukanye kuri Radio ya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere mu gihugu cya Nigeria, aho abategetsi muri icyo gihugu batangaje ko abantu 11 bafiriye mu gitero cyabereye mu isengero mu bumanuko bushyira ubuseruko bw'igihugu, n'abashika kuri 18 bakomeretse. Mu ntango, abanyagihugu bavuga ko icyo gitero cyakozwe n'abagabo babiri baje bitwaje ibirwanisho. Yamara umukuru w'igipolisi muri leta ya Anambra ahabereye icyo gitero yavuye atangaza kuri igitero cyakozwe n'umugabo umwe yaje yitwaje inkoho mu isengero ry'abakatolika Saint Philippe mu gitondo cyo kuri uyu w'Imana. Uramatari wa leta ya Anambra, Willy Obiano, yatangaje ko icyo gitero cyabaye bivuye ku mishamirano yadutse hagati y'abanyagihugu bo muri ako karere bari basanzwe baba hanze ya Nigeria. Gushika ubu nta murwi n'umwe witiriye icyo gitero. Igipolisi cyatangaje ko kitibaza ko umuhari w'iterabwoba Boko Haram ushobora kuba ufise uruhara muri ubwo bwicanyi. Mike Pence, icegera cy'umukuru w'igihugu cya Leta Zunze z'Amerika, yamiriye kure amakuru avuga ko ategekanya kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ari hamwe Perezida Donald Trump atitoje mu kiringo kigira kabiri mu 2020. Pence yaneguye amakuru yasohotse mu kinyamakuru New York Times kuri uyu w'Imana, avuga ko ateye isoni. Ni mu gihe kandi ibyigwa byakozwe ku bijyanye n'uburyo Perezida Trump n'icegera cyiwe Pence babyifashemwo mu kiringo cy'amezi 6 n'igice bamaze barongoye igihugu, byerekana ko icya gatatu cy'abatoye ari bo bonyine bashima ubuyobozi bw'abo bategetsi. Ikinyamakuru New York Times kikavuga ko ibyo biri mu byatumye bamwe mu barepublikani bavuga ko Perezida Trump atokwitoza mu kiringo cya kabiri cyo kuyobora igihugu. Mike Pence, icegera cya Perezida Trump, yatangaje ko nyabuna atekanya gushyira ingufu ku migambi Perezida Trump yiyemeje kurangura kugira ashobore gusubira gutsindira amatora yo mu 2020. Igihugu cy'u Burusiya cyatangaje kuri uyu w'Imana ko Leta Zunze za Amerika izorunga ikavuba intumwa yayo mu biganiro ku bijyanye n'intureka ziri mu buseruko bwa Ukraine. Ivyo vyatangajwe n'umushikiranganji George Migenderanire y'Uburusiya n'ayandi makungu Sergei Lavrov inyuma y'isaha imwe avuye mu mubonano yagiranye na mugenzi we wa Amerika Rex Tillerson mu nama barimwo muri Philippines. Mu mubonano wabo wa mbere bagiranye inyuma yaho Perezida Donald Trump yemereje ibihano bishasha ku Burusiya ku bijyanye no kwivanga kwabwo mu matora ya Amerika yabaye umwaka uheze. Leta Zunze za Amerika naco yatangaje ku bijyanye n'uwo mubonano. Umushikiranganji Rex Tillerson yashimye kutishura ku bibazo by'abamenyeshamakuru. Sergei Lavrov yatangaje ko naho Amerika iheruka gusohora ibihano bishasha ku Burusiya ngo nta wundi muti atari uko abategetsi b'ibyo bihugu ko ari bibiri babandanya kuganira. Igihugu cy'Ubushinwa cyasatiriye Korea ya Ruguru kuri uyu w'Imana kugira ngo ihagarike ibitero ikora byo kugerageza za misile balistike. Izo byatangajwe n'umushikiranganji George Migenderanire y'Ubushinwa n'ayandi makungu Wang Yi, aho yavuze ko Korea ya Ruguru idakwiye gusotora makungu. Ni nyuma yaho ishyirahamwe mpuzamakungu ONU risohoreye ibihano bishasha kuri Korea ya Ruguru. Wang Yi yagabishije mugenzi we wa Korea ya Ruguru aho yari mu nama y'abashikiranganji bahurikiye mu ishyirahamwe rya Aziya y'umanuko bushyira ubuseruko yabereye Imani muri Philippines. Leta Zunze za Amerika yatangaje kwishima uburyo Ubushinwa bwashigikiye ibihano biheruka guhabwa Korea ya Ruguru. Yamara ivuga ko izokurikiranira hafi nimba koko Ubushinwa buzoshira mu ngiro ibyo bihano. Perezida Donald Trump yatangaje abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter ko ashima kubona ibihugu by'Ubushinwa n'Uburusiya byarashigikiye abandi byarifatikanije nako n'abandi mu kwemeza ibyo bihano, akavuga ko bizogira ingaruka ikomeye ku butunzi bwa Korea ya Ruguru. Abategetsi mu gisirikare cya Venezuela bamenyesha ko bahagaritse byihuta igitero cyari cyaje kigana ikirindiro hagati mu gihugu. Igitero Perezida Nicolas Maduro yise ko ari icy'abiyahuzi cyakozwe n'abarwanyi bahoze mu gisirikare. Babiri muri abarwanyi bahasize ubuzima. Yang Kagwalpano, umwe mu bategetsi mu gisirikare, yashize ivideo ku mbuga ngurukana bumenyi aho yarakikijwe n'abasirikare yemanga ko bagize umurwi w'abarwanyi kugira bagwanye icyo yise ubutegetsi bw'ubwicanyi bwa Perezida Maduro. Uwo musirikare yavuze kandi ko atari igikorwa cyo gutembagaza intwaro, yamara ko ari igikorwa cyakozwe n'abasirikare mu ntumbero yo gutabara igihugu no gusubiza ibintu mu buryo. Mu nyuma yaho Perezida Maduro akaba yaseruse kuri televiziyo aho yatangaje ko babiri mu barwanyi bapfuye n'abashika 8 bafashwe, yamara ntacyo yatangaje kuri Yan Kagwalpano. Intureka aho muri Venezuela zariyongereye kuva mu ndwi iheze aho leta itangarije mu nama nshinga mateka nshasha umugambi wayo wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Hari amakuru havugwa hirya no hino ku isi imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.vo.com. Amakuru avugwa mu karere tuyahere kuri iri tangazo. Leta z'Ubumwe za Amerika irakeza abanyarwanda kubona baritabye amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa 8 umwaka wa 2017 mu ituze ntangere. Ariko Amerika ivuga ko ihangayikishijwe n'utunenge twibonekeje muri yo. Mu itangazo ryashikirijwe na Departement ya Leta ya Amerika mu mpera z'indwi turangije, Amerika ihamagarira ibimenyesha makuru byo mu Rwanda gutinyuka bikaza bishikiriza amakuru ya bamwe mu bakandida batavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'abanyagihugu baburabujwe mu gihe cyo kwiyamamaza. Amerika isaba abanyagihugu, komisiyo ijejwe amatora hamwe n'abategetsi ba Leta y'u Rwanda kubahuka bakaza baravuga ibitagenda neza. Amerika irashima kubona abakandida barahawe umwanya kuri televiziyo bagashikiriza ibyiyumviro byabo, ariko ivuga ko byari kuba byiza kuruta abakandida bose bifuza guhiganwa barahawe ako karyo. Amakenga ya Amerika abandaniriza kukuba ta muco wabaye mu guhitamwo abemerewe kwitoza, ikifuza ko ibwirizwa rishasha rigenga amatora coba kimwe mu byo kwigwa mu bikorwa by'inama nshingamateka bigiye kuba muri ico gihugu. Amerika yifuza ko hotomorwa neza uko bikwiye kugenda imbere y'uko u Rwanda rutunganya amatora y'abashingamateka mu mwaka uza w'2018. Leta z'Ubumwe za Amerika iheraheza ivuga ko ishigikiye abanyarwanda mu twigoro twabo two kubaka demokarasi ikomeye hamwe n'inzego zidakumira kugira u Rwanda rugume mu mahoro arama demokarasi hamwe n'akazoza keza kuri bose.
Ijwi rya Amerika, amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Naya bonante.
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Radio ijwi rya Amerika mu Burundi abanyeshuri barenga 90 bahora biga mu gisata cha laboratoire kuri lise y'ubuhinga yitiriwe Hari Mweranda yo kumuzinda muri commune Rugazi mu ntara ya Bubanza ntibagira yo bacira nayo bamira ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero burungikiye urwandiko kuri iryo shure mu ntango z'uko kwezi k'umunani rufuta ico gisata buvuga ko bidakwije ibisabwa n'amategeko ni inkuru ya Evariste Nziko Banyanka
Imbere y'umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa bya laboratoire kuri lycée technique Saint-Henri yo kumunzinda abo banyeshure bavuga ko baguye mu gahundwe bumvise ko ubushikiranganje bw'indero bwarungitse kuri iryo shure urwandiko ruhagarika igisata bahora bigamwo umwigeme Aline Ntakirutimana numwe mu biga muri ico gisata cha laboratoire avuga ko asa n'uwakubiswe n'inkuba yumvise iyo ngingo
twebwe twarabyumvise mugabo nituzi gituma twebwe twabyumvise ku banyeshure giye bamwe barabimba bajije ndabwira ati je byo navyonze hama tusha tufatinga ingo yo kujya ku ishuri turakoranira hamwe kugira ngo tubaze igituma iryo shuri ryo baryugawe cyangwa ryo baryafuswe hama tumaze gushika yo directeur turahamusanga turabimubaza atubwira nawe nyene ko atavyazi yatubwira ngo turindire gushika itariki indwi z'ukwezi k'umunani hatubwira ko ari hazo tubwira inyishu ya nyuma
umuyobozi w'indero muri commune Rugazi aremeza ko ico gisata cugawe n'ingingo y'ubushikiranganje bw'indero Bandora Yeremia asigura imvo n'imvano iyo ngingo
twabonye keteri bwo mushikiranganje imenyesha yuko bafatiye ku maraporo baronse ku bugenduzi bwarunze buryo shure babonye ko ari ibintu bidakwije bishaba bisaba yuko bashigikira yuko ryo hagarara aho kubandanya rikora cyo gisata kijanye n'ibyo buvuze
uwo mutegetsi w'igisata cindero kugwe kwa commune Rugazi nabo nyene yemeza ko ingaruka ari mbi kuri abo banyeshure bari basigaje umwaka umwe gusa ngo barangize ibyigwa Bandura Yeremia afise icyo asaba abo banyeshure
gushika no munsi ntangi ngo turabona iyo bayerekeye abanyeshuri ubwabo mugabo mu by'ukuri nko rusange tubimenyereye iyo amashuri ahagaritswe n'ubushikiranganje cyo gisata yuko abahora bahiga bacha bahiga handi hantu biga hoba hari ibikwiye bisabwa n'amategeko hama kubijanye naho yari rigeze bari bashikeze umwaka wa kabiri mbere nabonye ko n'umwikete bari bavuze ko babarenga zo kuri kibazo cha leta kibajana kuri kaminuza ariko mu by'ukuri ntari bwashika bakora ikibazo kibaza kuri kaminuza barageze mu mwaka wa kabiri
ariko ubujejwe abakozi n'akazi kuri lycée technique Saint-Henri afite icyizere ku iyo ngingo izosubirwamwo umufasoni Iratugabisha Joseline avuga ko ubuserukira imbere y'amategeko iryo shure ariko arakurikirana icyo kibazo
mu bisanzwe ibyo bintu kuko tutarabitorera umuti cyangwa ngo twumve neza na neza inkuru zivuye kuri representant w'ishure ntiturafata ingingo ni nayo mpamvu representant w'ishure ariko arakurikirana neza kugira arabe ibyo bintu ikuntu byaba byaragenze abana mu kwezi kw'icyenda baratangura mu gihe tukirindiriye ko nyakubahwa ukuntu ariko arabikurikirana arabe neza na neza ikizovamo
mbere y'uko umwaka w'ishure uheze urangira umushikiranganje w'indero mufasoni Jean-Pierre Ndirahisha yari yagabishije ko amashuri y'abigenga atazoshikana 70% mu kibazo cha leta azofutwa iyo ngingo yari yerekeye amashuri 35 yo mu gisagara cha Bujumbura ane yo mu ntara ya Bujumbura imwe y'Imakamba 3 yo mu ntara ya Rumonge hamwe n'imwe yo mu ntara cibitoke mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'Uburundi Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru mu karere sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazi na muntu iri arusha mu gihugu cha Tanzania yaratanguje uburyo bwo kurondera abashingwa manza baburanira abatishoboye bifuza kuyitura iyo sentare ivuga ko ubwo buryo buzotuma inzira karengane zihohoterwa n'amareta zishobora gutunganirizwa kuva kuwa kane gushika kuri uyu wa gatandatu heze abo bashingwa manza niho bahabwa inyigisho zo kuburanira abo bantu nikora. Pierre Clavere niyo nkuru umeshi makuru w'ijwi rya Amerika arusha muri Tanzania niwe adushikiriza iyi nkuru.
Sentare ya Afrika ijejwe kubahiriza agateka kazina muntu yemeza ko imaze kuronka abantu bayitura ariko badafise uburyo bwo kwirihira abashingwa manza. Iyo sentare ivuga ko benshi muri abo ari abagore, abatishoboye canke amafunzwe ariko babona ko bahohotewe n'amareta yabo. Nuhu Madane Diallo aturuka mu gihugu ca Burkina Faso icegera c'umwanditsi mukuru w'imanza muri iyo sentare avuga ko hashizweho uburyo bwo kuronderera abashingwa manza abo bantu nikora.
Parce que vous le savez, tous les plaignants qui viennent devant la cour, la grande majorité.
Ati nkuko mubizi abaza kutwitura benshi n'abatagira uburyo bwo kuronka canke kwirihira abashingwa manza. Iyi sentare itegerezwa guca ibaronderera ababafasha mu by'amategeko kuko kuronka ubutungane nibwirizwa rikuru mu kubahiriza agateka kazi na muntu. Hari nabo twari tumaze gufasha naho umugambi utari bwatangure. Ni muri iyo ntumbero rero twarondeye abashingwa manza hirya no hino kugira ngo tubehe inyigisho maze bamenye ingene iyi sentare ikora.
Parce que les avocats, il faut les former également.
Maître Isidore Rufyikiri yabuze twa rwego rw'abashingwa manza mu Burundi ari mu bahawe izo nyigisho avuga ko ugufasha abatishoboye kurenganurwa mu butungane byari byaratevye.
Ndi kuje hageze gusa kuje kwaranatevye kuko amateko yayo byari ngombwa yuko iba ifise ikigega gishobora gufasha abatishoboye gushobora kuyitura. Abantu bahohoterwa mu gateka kabo ni benshi kandi baba mu bihugu byinshi. Nico gituma kenshi usanga adafise n'uburyo bwo kwishikana ku isentare. Ubu abavoka ni bazohora iyo sentare ituma guserukira no kuburanira abo bantu bazoba bayituye
kugira ngo umunyagihugu ashobore kuzoronka abamuburanira. Bariho niyo sentare abwirizwa kubanza kwitwara akazana dosiye yiwe yerekana ingene igihugu canke inzego z'igihugu ciwe zamurenganije zikamuhohotera. Inyuma yaho asabwa kwandikira sentare urwandiko agasigura ko ari ntawe nikora adashoboye kuronka uburyo bwo kwirihira umushingwa manza. Abagateka kabo gahungabanywa n'inzego za leta ariko bakabura uburyo bwo kwitura sentare no muri Kongo bariyo nkuko bivugwa na Maître Jacques Zakaye Mbumba atwara urwego rw'abashingwa manza mu gisagara ca Matadi mu ntara ya Bakongo.
Ah oui, parce que de l'expérience
ego cyane mu runane rw'abashingwa manza i Matadi abantu nkabo baruzuye harimo n'abakenyezi mbere baba bahohotewe abandi bakaborezwa igufa n'ahandi muri Afrika abantu nkabo bari yari benshi kubera ikibazo cya mikoromake. Nicyo gituma iyo mfashanyo y'isentare ikenewe cyane kugira ngo abantu abo nikora nabo bashobore gutunganirizwa bahabwe ababuranira. Gushika ubu ibihugu 3 nivyo bimaze gusinya amasezerano yemera iyo sentare. Muri ivyo indwi gusa nivyo vyemerera abanyagihugu bavyo n'amashami yigenga kwitura iyo sentare atantambamye. U Rwanda ruheruka kwikura muri ivyo bihugu vyemerera abanyagihugu kwitura iyo sentare ya Afrika yubahiriza agateka kazina muntu. Maître Isidore Rufyikiri abona ko ibihugu vya Afrika bikwega amaguru kuko inzego zavyo zikunda guhohotera abanyagihugu.
Ibihugu vyishye kwega amaguru kuko amareta menshi usanga akunda guhohotera abanyagihugu. Baratinya rero yuko imanza zohava ziba abana nyinshi zikaba n'umurengera kandi nabo batari buhagarike ibyo guhohotera agateka kazina muntu. Biranababaje cyane kuko ayo mareta nyene niyo yasinye icyo twita Charte africaine des droits de l'homme n'ikintu ciyumviriwe kugira ngo gitunganirize abanyagihugu bahohoterwa na leta canke n'abaserukiwe leta. Leta zimwe zimwe kugira zishire mu ngiro nk'urubanza rwa zitsinze nimera nko kwishumita gashinge biragoye kwishumita gashinge.
Abashingwa manza 61 baturuka mu bihugu 25 nibo bahawe inyegisho zo kuburanira abatishoboye muri iyo sentare. Ibihugu vya Afrika y'ubuseruko birimo byose hakiyongera ko nabaturuka mu Bufaransa, mu Butaliyano, hamwe no muri Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Iyo sentare inyuma y'imyaka 10 imaze kwakira imanza 145. Imanza 6 zituruka mu Rwanda mu gihe ata murundi n'umwe arayitura. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika ubunaho n'amakuru y'inkino. Ubunaho mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yabaye mu Rwanda mu mpera z'indwi.
mu mupira w'amaguru amakipe mu kicyo cya mbere akomeje gahunda yo kwibaka no kwisuganya mu rwego rwo kwitegura shampiyona izatangira tariki ya 29 y'ukwezi gutaha kwa 9. Ikipe ya Rayon Sports iherutse gukina imikino ibiri ya gicuti yo kwipima. Iyo mikino yarihuje n'ikipe y'abakinnyi bikusanyije hamwe ari abafite amakipe ari n'abatayafite ariko basanzwe bazwi muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu Rwanda. Muri iyi mikino yombi Rayon Sports yatsinze ikipe yabiyise abakorerabushake. Umukino wa mbere wabaye hagati mu kimwe gishize Rayon Sports yatsinze ibitego bibiri ku busa, hanyuma ejo bundi kwa gatandatu irongera itsinda ibitego bitatu kuri kimwe. Iyi mikino yabereye kuri Stade de la Mitié ku Mumena. Ejo kwa kabiri Rayon Sports izakina na Simba Sports Club yo muri Tanzania, umukino uzabera i Dar es Salaam wateguwe mu rwego rw'ibirori by'umunsi mukuru w'ikipe ya Simba. Muri iki gihe abanyeshuri mu mashuri abanza n'ayisumbuye bari mu biruhuko bateguriwe imikino inyuranye hagamijwe gukomeza kubungabunga impano zabo. Nibyo dusobanurirwa n'umwe mu bagize itsinda ritegura iyi mikino y'ibiruhuko, Nelson Mukasa.
Musange utumenyereye muri vacances z'abana, icyo gihe bifasha abana kugira ngo bige neza, bifasha abana kugira ngo batekereze neza mu gihe kiri imbere mu mashuri atangira, bigafasha n'ababyeyi cyane cyane kugira ngo umwana igihe agiye muri siporo aho kugira ngo asigare mu rugo, asigare mu bintu bitandukanye mu rugo bituma atagira n'iterambere mu myigire ye igihe asubiye mu mashuri. Ubu twabateguriye vacances. Vacances y'iki gihembwe yo izaba ifite uburyo yihariye itandukanye na vacances zishyize, ku buryo hari ibintu byinshi twabateguriye bizaba birimo bitandukanye by'abana. Dufite ahantu henshi abana bazakorera imyidagaduro no muri stade. Twateguye ko abana batari bategereye hano mu bice bya stade twabategurira ahandi hantu mu nkengero z'umujyi, ahantu bakorera siporo. Hari ahantu twateguye hari ibibuga abana bazagenda bakorera siporo batarinze kuza kugira ngo badusange hano, ahubwo hafi yabo.
Tugarutse mu mupira w'amaguru, uyu munsi kuwa mbere kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi irahura n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Ni mu rwego rwo kwitegura icyiciro cya nyuma cy'amajonjora mu gushakisha itike yo kwerekeza mu gikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi basanzwe bakina muri za shampiyonazi wabo. Ikipe ya Sudani yasezereye u Burundi mu cyiciro cy'ibanze, izahura na Ethiopia mu mpera z'iki cyumweru. U Rwanda ruzahura na Uganda kuri wa gatandatu i Kampala, rwakuyemo ikipe y'igihugu ya Tanzania. Ikipe izatsinda hagati ya Uganda n'u Rwanda izahita ibona uburenganzira bwo kujya muri CHAN 2018 izabera muri Kenya. Amavubi y'u Rwanda aramutse asekewe n'ayo mahirwe, byaba ari ku nshuro ya gatatu aserutse mu irushanwa rya CHAN. Umwaka ushize irushanwa ryabereye hano mu Rwanda, ikipe y'igihugu isezererwa muri kimwe cya kane kirangiza ikuwemo n'ikipe y'igihugu ya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo, ari nayo yegukanye igikombe. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ubu ndaho nimwumvirize ijambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bibazo bitandukanye biraba isi.
Mucegeranyo cy'ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu ku bijyanye n'iterabwoba ibyabaye mu mwaka w'ibihumbi 2016 kivuga ko umugwi w'iterabwoba uharanira leta ya Kiisilamu wagumye ku isonga y'urutonde rw'imigwi y'iterabwoba ikomeye ku isi yose. Uwo mugwi niwo utanga inyigisho inkomezi mu yindi migwi, wongera utanguza imigwi mishasha myinshi kurusha iyindi migwi ku isi. Ariko uwo mugwi warahuye n'intambanyi zitari nke, aho wagiye uromogwa mu bice bitandukanye bitari bike nko muri Siriya na Iraq. Inyuma yaho ugiye uromogwa, uwo mugwi uharanira leta ya Kiisilamu waciye urungika abagwanyi bayo bari basanzwe bari muri Iraq na Siriya kugira ibitero mu bihugu by'Abarabu, wongera ushishikariza iyindi migwi mu bindi bihugu bitandukanye kubandanya ibikorwa byawo. Intagondwa z'abagwanyi ba Al-Qaeda n'iyindi migwi bakorana barifatiye amaleta adakomeye kandi adakora neza mu ntara zitandukanye ku isi kugira babandanye ibikorwa byabo by'iterabwoba. Umugwi wa Al-Qaeda ukorera mu karere k'ibihugu by'Abarabu ubandanya kugiramira abantu mu bihugu nka Yemen, akarere kaho kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, naho batsinzwe mu ntambara zitari nke. El Nusra Front, umugwi ukorana na Al-Qaeda muri Siriya, nawo nyene urabandanya gukokeza intambara muri icyo gihugu kugira baronke uturere bakoreramwo nko mu buraruko bushira uburengero bwa Siriya. El Shabab nayo irabandanya kugira ibitero biteguwe neza kandi bikomeye muri Somalia n'uduce tumwe tumwe twa Kenya, naho abayobozi babo bateshejwe kandi abagwanyi babo bakagenda barahunga. muri Afghanistan, Al-Qaeda ibandanya gutsindwa mu mwaka w'2016 hari ibintu bibiri byabandanyije kwibonekeza. Icambere imigu y'iterabwoba yagiye irafata uturere amareta atariko arakoreramwo yongera ifata uturere twarimwo intambara kugira ibashe kwagura ubutaka bakorera ko. Ica kabiri ibitero byagirwa n'umugwanyo umwe hijya no hino byarabandanyije kugirwa ku basivile mu bibanza bihuriramwo abantu benshi. Ikindi nuko igihugu cha Iran cyabandanyije kuba icambere mu gushigikira iterabwoba ku isi. Iran irashigikira imigwi itandukanye ikorera muri Syria, Iraq n'ahandi mu karere k'ibihugu by'Abarabu. Icyo cegeranye cyo bishikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu cyateguwe na kaminuza ya leta ya Maryland mu biro byerekeye kugwanya iterabwoba bizwi ku izina rya START. Muri icyo cegeranyo bavuga ko ibitero by'iterabwoba byagabanutse ku isi inshuro 9%. Muri START bavuga kandi ko ibitigiri by'abantu bishwe mu bitero by'iterabwoba navyo nyene byagabanutse inshuro 13% kuva mu mwaka w'2015. Ivyo bikaba byatewe n'igabanuka ry'ibitero hamwe n'igabanuka ry'abantu bahitanywe n'ibitero byose hamwe byabereye muri Afghanistan, Syria, Nigeria, Pakistan na Yemen. Amerika izobandanya ishira uburyo mu gufasha amareta bicuditse gukomeza imigambi yayo yo kugwanya iterabwoba, ariko kandi ishira ingufu mu gutorera inyishu irama mu guhagarika abashigikira ubwo bwicanyi butagira izina.
Iyo gari jambo ibashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Amakuru avurwa hirya no hino ku isi twashikirijwe na Rosine Munezero na Fatuma Alimas Karara niwe yashize hamwe ibi biganiro. Ndabifurije umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.